muteza matwi na dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018. Radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Turi no kuri internet www.radioyacu.com. Turahera ibi biganiro ku makuru. Muri aya makuru, Amnesty International isanga kamarampaka u Burundi butegura idakwiye. Amerika yo irasaba Afrika gucana umubano na Korea ya Ruguru. Nyuma y'aya makuru turakurikizaho ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International usanga kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye ry'u Burundi itaziye igihe kubera abanyagihugu benshi bakiri mu buhungiro. Ni ukuvuga rero badafite ijambo kubibera mu gihugu cyabo. Ariko rero Vice Perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimwo aremeza ko itegeko nshinga riramutse rivuguruwe ritazorohereza bamwe cyangwa ngo rihonyanje abandi. Eloge wirika neza yaduteguriye inkuru.
Hashani Kosono umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'Urundi n'u Rwanda yemeza ko igihe cyatowe kubaza Abarundi muri kamarampaka ku bijyanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro atari cyiza na gato.
En tant qu'Amnesty International, on trouve que tout changement majeur, tant que ce changement visé de la Constitution, doit être mené par une processus
agirati n'amnesty international tubona ko impinduka ikomeye yose nko guhinyanyura ibizwa nshingiro itegerezwa guhurizwa ko na bose bakagishwa inama. Urazi byabaye haheze imyaka ibiri aho amashyirahamwe n'ibinyamakuru byigenga bahunze igihugu, ubwigenge bwo gushyikiriza ibyumviro bukabandanya gucuza. Turarajwe ishinga n'ibihe iyo kamarampaka izoberamo. Ariko icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga aya makengani Carlson atafatira afise. Gaston Sindimwo.
Iyo babirabangiriwe ni ijambo ryamarikoreshwa iminsi yose hegereje ibihe nk'ibi. Yahindurwa ibwirizwa shingiro mu 2005 imvugo nk'iyo yarabaye ngo byaba birahindiriwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 bagerageje kugira ngo bahindure ibwirizwa shingiro naho nyine bavuze ngo byaba birahindiriwe. Twebwe rero ku bwacu utari bugusige bwo kubanza. Nicyo gituma twe tuvuga tuti igikorwa twakoze uno munsi nitwo kibikiye ejo, kuko mu buzima bwa minsi yose hari abama bakwega amaguru. Twebwe rero twafashe inzira yuko kugira ngo dusore Burundi mu nzira y'ingorane twashatse ko iyo bwirizwa shingiro turihindura kandi ku neza y'Abarundi bose. Abarundi bari hanze ni benshi cyane. Tuvuze ngo turindire Abarundi bari hanze ya duhindure ibwirizwa shingiro nibotaha bimwe bose.
Nawe bitokunda ko bose batahira rimwe umufaso Nicholson ashimangira ibyemezo byiwe.
Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés dans les deux dernières années qui nous ont dit qu'ils ont toujours, la peur de rentrer chez eux, de rentrer au Burundi. Donc je crois que ce n'est pas le moment d'envisager
Je
ne sais pas si c'est convaincant de dire que tout va bien actuellement.
Icyegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza n'abahumuriza ko impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro zitazoza zigira umugwi n'umwe zoroheza kurusha iyindi.
Mu 2005 gihe barihindura bavuga ko basukira mu cyoze abatwara muri iyo bwirizwa shingiro nyine niyo ryabakuye. Hajya rero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro ry'Abarundi bo. Uno munsi twebwe turi ngaha, umugambo uri ku butegetsi uri ngaha, twe dukora ibwirizwa shingiro ry'Abarundi apana ry'iwacu. Bijya bari bagize byizwa shinge ndingo cy'umukuru w'igihugu imyaka 5 bagasanga iyindi iteko jangatuma na kabiri bagacavuga yuko giye ushifata kibanza karakantu bari bikwegeye ko yishoneye ko impuzu bashobora kwiyandika bo nyene mugo basanga umunsi wo kuyambara iyo mpuzu barahwereye ishe yambara abandi icyo gituma twebwe twogira ibyizwa shingiro bizokwamaho abarundi bose bazoguma bakurikiza kiretse hageze ko bahindura gusa uryo bwizwa shingiro rero sinovuga yuko bikoroheriza kuko ntawuzi uzotsinda ejo ko bamwe bavuga ngo barakomeye cyangwa bagira ati baje mu ihiganwa hanyuma iryo bwizwa shingiro nabo nyene iborohereze kuko bazo bafite abanywanyi benshi
sindimwo ashimangiza utorora ibyo avuga
umugambo w'isana y'iporo niwo washyizeho ibiga bya mbere ibiga bya kabiri by'umukuru w'igihugu hanyuma ikiga cya mbere bacamuha kugendura ubushikiranganji cyane cyane bukukira umukuru w'igihugu bari bazi yuko umukuru w'igihugu azokwama n'umuporomo mugabo igihe uruhigi ruhindukiye uremera bijya washize icyo gituma uno munsi tutokwimba twigera ahubwo twokwimba tugera abarundi
atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza cyangwa guhakana imyanya y'ubwizwa nshingiro ry'u Burundi azoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'uko byatangajwe n'umugwisani ujerwe gutunganya amatora haheze indwi zibiri amashyirahamwe 23 yigenga atangurira urugamba yitiriye teshute rwo kwiyamiriza iyo nteguro asigura ko ishobora gutuma igihugu gisubira mu njyana z'intambara eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gushishikariza guverinoma zo muri Afurika guca umubano na Koreya ya Ruguru ibasobanurira ko Pyongyang ikoresha inzira z'amagendo kugira ngo ikomeze kugira ingufu z'intwaro kirimbuzi zo kubangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell ukorera i Johannesburg muri Afurika y'Epfo twayisemuriwe kandi turayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
mu gihe imigenderanire bandanya gutosekara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Koreya ya Ruguru abategetsi ba Amerika bemeje ko bagiye kuzibira amikoro yose y'uburyo buva muri Afurika buja muri ico gihugu ca Koreya ya Ruguru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekana ko igiceri cyose cinjira muri Koreya ya Ruguru kivuye mu bihugu bya Afrika gikoreshwa mu guteza imbere umugambi wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda kandi ico gihugu carabibujijwe n'amakungu ubudandaje hagati ya Afrika na Koreya ya Ruguru kenshi na kenshi buca mu masezerano y'ibitoro inyubako canke ifashanyo mu bya gisirikare womenga nta kinini bizanira ico gihugu nk'inyungu kubera tabiharuro bitomoye bija ahabona yamara ibanki ya Koreya iri i Seoul iragereranya uko umwaka utashe uko izo nyungu zingana mu mwaka w'ibihumbi 2017 iyo banki yerekana ko ivyo Koreya ya Ruguru yadandaje hanze biharugwa mu mamiliyaridi abiri ni miliyoni zirenga 80 z'amadolari ya Amerika Ubushinwa n'Uburusiya nibo baguzi ba mbere kurusha ibindi bihugu bya Afrika naho abahinga bavuga ko byinshi bica mu rudandazwa rutazwi n'amategeko Sandra Audukak cegera c'umunyamabanga afata kibanza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bijejwe ubutunzi yabwiye abamenyeshamakuru ko atagiceri na kimwe cyo kwirengagiza atriminari musanga abantu baba baserukira leta canke abahinga bo hanze barabiharuro bakavuga bati kumbi inyungu ni nto cane ariko kubera takindi igihugu ubu kiboneka nk'umwasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha Koreya ya Ruguru nta nifaranga na rimwe ryo kwirengagiza riba rito riba rinini rirahambaye Ishema mpuzamakungu ONU ryarakoze amatohoza ku bihugu indwi byo muri Afrika byabandanije kugira urudandazwa na Koreya ya Ruguru kandi hari bihano mpuzamakungu byafatiwe ico gihugu gifise kandi ubuserukizi 8 muri Afrika yo munsi ya Sahara hamwe n'ubucuti mu by'ubutunzi mu bihugu 11 bindi bya Afrika Mark Lambert itegera c'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vya politike ya Koreya ya Ruguru yemeza ko igihugu ciwe citeguriye gutanga ubutumwa butomoye kuri ivyo bihugu vya Afrika bibandanya bicuditse na Koreya ya Ruguru
We want to work with you to send two clear messages to North Korea
yagize ati muri Afrika turashaka gukorana neza namwe dufite ubutumwa bubiri butomoye kuri Koreya ya Ruguru ubwa mbere nuko amakungu yose atazokwemera na rimwe ko Koreya kibigihugu ruhonyanganda natwe tuguma twose gitutu icyo gihugu kugira ngo cisubire ko ubwa kabiri dushaka kubwira abanyakoreya ko hamwe bo kwisubira ko natwe twiteguriye guhindura ingendo maze tugateza imbere kazoza kabo mu by'ubutunzi
We can work work with North Korea to help it develop its economy and better its people.
Kuvavanwa n'amasezerano y'ubutunzi n'amajambo ataryohera bamwe. Umushakashatsi Zachary Donenfeld arabira hafi imigenderanire ya Korea ya Ruguru na Afrika mu kigo cy'umutekano kiri i Pretoria muri Afrika y'Epfo, yemeza ko ibihugu byinshi bya Afrika bicuditse na Korea ya Ruguru kuko ico gihugu cabifashije mu by'ubutunzi inyuma yo kwikukira. Kubwiwe ico gihugu kiranze kudandaza kuri make mu masezerano yaco, yongera koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwisanga ziri mu ngorane z'imigenderanire na Afrika bivuye ku majambo aherutse gushikirizwa na Perezida Donald Trump kuri Haiti na Afrika. Donenfeld yabwiye Ijwi rya Amerika i Pretoria muri Afrika y'Epfo ati,
if the Trump administration is going to be successful in it,
kubwanje kimwe mu bihushane bya politiki ya Trump nuko mu mwanya nyene yarakeneye amahanga ariho ariko arayavuga nabi. Nimba ubuyobozi bwa Trump bugiye kongereza ibihano, ni ngombwa ko haboneka ibihugu bya Afrika bimushigikira. Ariko ndazi ibyo Trump aheruka gushikiriza, sinzi ko abayobozi ba Afrika bazureka ibigwanisho bigugwa make bagakurikira igihugu kibasuzugura.
For a country that is, you know, disparaging them.
Ninzitizi zizananye muri Korea y'Epfo ntizibuze. Umuhinga wo mu kigo Chatham House Delah Nevo arabivye imigenderanire hagati ya Afrika n'ibindi bihugu, avuga ko mu bashaka ko Korea ya Ruguru ihari bivomo harimo na Korea y'Epfo.
They have started to re-engage with Africa. They've held a number of contacts.
Ati Korea y'Epfo muri kahise kuva mwaka w'2002 no mu 2004 naco caratanguye imigenderanire na Afrika. Hari n'ubuserukizi bwinshi bwuguruwe muri Afrika, hari mbere n'amanama akomeye menshi yabaye ahuza ibyo bice bibiri by'isi. Mbere no ku mwaka uheze byarabandanije.
They launched last year a new aid program for Africa.
Ijwi rya Amerika ryaragerageje kurondera ubuserukizi bwa Korea ya Ruguru i Pretoria muri Afrika y'Epfo kugira ngo bugire ico bubivuze ko yamara gushika n'ubu ntituraburonka.
Eloge wilika neza na Pierre Claver niyo nkuru murakoze ku makuru mutugejejeho. Tuti z'Ijwi rya Amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi.
Ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuti bakunzi muri komora twumviriza muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mu mwanya. Ikaze mwese rero.
Umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa, ibyo rero bisanzwe biboneka ngaha mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata. Gihambaye nuko umubyeyi afise umwana akabona afise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana, nuko mujyana kwa muganga.
Uyu ni Tade Ndikumana, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi, avugira inama abavyeyi inyuma yaho havugiwe amata yanduye ari muri ico gihugu ahingurwa n'ishyirahamwe Lactalis yo mu Faransa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiciro vy'igitoro vyadugijwe mu gihugu cy'u Burundi. Turazigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bacu. Ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu mu Burundi kuno wa gatanu bwafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'igitoro. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Igitiro ku itiro ku mastasiyo atanga igitoro cyavanywe ku mafaranga 2,200 ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishyirwa ku mafaranga 2,250. Nayo kuri peteroli iri tiro ryavanywe ku mafaranga 1,800 rishyirwa ku mafaranga 2,200. Ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntangaguvu bwemeje ko byavuye ko kwifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa.
Duhereye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, ibiciro bijanye n'iby'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika 20% ku ijana ku litiro. nabwo rero mu gihe atari igitotwe yimburira ziba bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo aburi gihinduka ngayi wacu ana none nogira ko ngira nti iyo leta irondera ukurikira nuko kwisoko mpuzamakungu byahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane.
Ijwi ya Amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko nanga nguvu yishyuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya Tanzania hari habaye utugwande tumwe tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo ku mwaka utashe. Hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza mpapuro Dar es Salaam hanyuma muri duka igitoro ko kirinjira ntiwashoboka uba
ni ukuvuga ko ibyo biciro batabise rusange
ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu ni kwa mu minsi itatu igitoro kigiye kuboneka ku yumva ingwara nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazoba murengera
biratuma duca turaba igiciro twabara dutwarira kabantu kugira nacyo duheze tukiduze bimeze neza cyane ku bantu tusanzwe dutwara kuko nabo urabona kenshi usanga bafite ubukene baraheza bakatwidogera biraboneka ko igitoro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14 ku ijana. Ivyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutaja munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14 bine kwijana kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane nabo dusanzwe dutwara.
Mu ishyirahamwe ry'abaguziho Abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa. Noel inkuru nziza rongo ya Abuko ababazwa no kubona iyi bitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi.
Tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane tuti amafaranga bariko barabika aba badandaje icyo gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo nihagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduhuza kuko banse kugabanura. Mbere rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi wo mu Burundi akarusho aharongera.
Uyaharanira gatega k'umuguzi asaba ko bashyirwaho ikigega cy'intega bizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera.
Igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'intega bizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu Burundi hoho murumva ko ibintu akenewe cyane gusumba kuko uravye igitoro kiza kiva naho gica hashobora kuba ingorane birakwiye yuko barategekanya bakagira intega bizoza kugira ngo ushobore kusahiriza umuguzi mu gihe bigoranye. Ivyo rero ico kigeza cateza kujaho. Ikindi cya kabiri ni uko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi ko kenshi hari abacabikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kwemera umuguzi ukebura n'abaguzi kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese arabi ngo ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ibyo biciro.
Mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rigatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji ubwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta rirabi by'ukunguruza abantu Otraco hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bashinze ko igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350 nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko hagiye kongerwa ko ibice 7% ku mafaranga yahora ari hishwe. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Senda bice ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo ziyingurwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Bufaransa. Ni nyuma y'aho iryo shyirahamwe ryemereye ko hari amwe mu mata atangwa irya nino yanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana. Umunyeshamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndose niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Ingaburo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Milumer, hamwe n'ubwa Petit Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri nkuko ishyiramwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Bufaransa rikora izo ngaburo ribivuga zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tade Ndikumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko ari ibimenyetso by'uwo mugera agasaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa canke gucibwamo kubana
urya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara umugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bitasara munene icyo gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa ibyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afite umwana akabona arafite ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko mujana kwa muganga
ingaburo zo ubwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu itandarizo ryazo farmasi arc-en-ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza kemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella umuvugizi w'iyo farmasi ahumuriza abaguzi b'amata piko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe Noela Marlene Mugarurinka avugira farmasi arc-en-ciel a la sigura uko bariko barayagarukana mu bubiko
ayo matenye n'ica bigenda hariho fish abo muri couple Lactalis barungize biri mu migwi ibiri hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuyarecupere twandike ama quantité dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika zorangirira hanyuma ayo mafish tuhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo rwose turungike muri couple Lactalis hama baheze batubwire igikurikira
uyu muvugizi wa farmasi arc-en-ciel abandanya avuga ko n'abavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri farmasi bakuzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlene Mugarurinka abandanya bivuga
ishamwe Lactalis yaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafish ubwo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu icyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba nuko yacururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo byo mu mafarmasi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
yene ndose urakenuye cyane twandanirize mu gihugu cha Tanzania kivugwamwe abarundi bahungiye mu makambi ya Nduta Mutenderi na Nyarugusu bamazigize baje guhiga ico rirenza mihana itandukanye yegereye ayo makambi igituma muracumva mu nkuru menyesha makuru wacu muri Tanzania James Jovin ariko ico bikoze mu menya ko ari n'abana 34 bahagaritswe mbahogwa ico gikorwa cyo kuja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye reka duhakanya James Jovin mu nkuru ya duteguri
Aba barundi 34 bafashe ku munsi wa gatatu tariki 17 z'uku kwezi kwa mbere muri komine Kakonko. Bamwe muri abo bantu bafashwe bavuze yuko ikibakura mu nkambi ari kugenda kurondera ibiribwa kubera ibirondwi by'ubugari n'ikiro kimwe cy'imboga. Kumara ukwezi kose atari ibintu byoroshye. Iyo mpamvu ikabatuma batoroka mu nkambi kugira bajye guhiga ibindi biribwa bibafasha mu rugo.
Cyeze n'ifuni y'umutabazi no mu nkambi Nyarugusu. na chini chini kwenye chini ndiyo chini wala kumengo bokonge dako hiviro ndugu kwezi ni kilo kimo chini moga hana kuvichuji wezi kachali bino zorosh na chini chini bopzonge zavana fulga
bino vile bituma mtamu vile mungam
na urazumbo ene ijebi wenga hemu kwezi nizio kulizisha maka ukisha lalizo tegeme maka urindu nukaribu kuhuza kuhiga higa ijo wangele za kukiru kwezi kurangi
kituande
suma na Angelique
uva mungambi ihe
Mutenderi
uvolewa ligie
cheo kweri urazo fisoka Mutenderi mayo kumungano tuwahule yunu hundi mkore ya hunze kera yumugunongu mzaki wondo mbali makambi ya kera tushatua mumenya achatabugira sirela timatuzari kwa gata ndatu timuronda wa kusoko yukabugiri kwa hali ya kiwondo timuroche muzandaba hii ubukari kukuki tuwala chitwa yetu zine kutusubiri nyuma bache wala tufata
wabu ye ijuji Amerika yuko chane chane wajamu unaraza Dar es Salaam Mwanza naga hama muri Tanzania hama wakarondera kazi kukosi kugira ngobarongia mafaranga yofasha murugo ahandi ho abagore bafite abana bakora kazi ko kurima kuba Tanzania baba hafi inkambi bamara bakaja guhahira abana
je ko ri ntangwa ndabona gusa kimwe ko rikore biharage nk'ubu byarageze ubugari bwo bwasa nk'ubwaduheranye navote ko tutaharage bakabanyemerera ubwo bugari kanze kubutora
ntinazo raptori
wo ove mu nkambi
mvuye mu kambi yandutse
warigiye
cyane ingi dashra inkora n'inyende ziriho ku muntu adafise icyakora abayona
cyemeze n'ifuni y'umutabaze no
ko warigiye muri gahama guhiga kazi kokora
eh
wavuye utoroka
umva ibonekana gutwa kwa takibani na yusa
mukuru wa migrasiyo komine Kibondo na Kakonko bwana Simon Mwantake yavuze yuko burindwi bafata barundi barenga 30 bagiye muzindi ntara za Tanzania kurondera akazi kandi ngo muri uku kwezi abarundi 50 bashubije mu nkambi abarundi 60 bashubije mu Burundi kubera batari impunzi n'abandi 20 bakaba baciwe amezi 6 mu gasho kuvana no kudakurikira amategeko atandukanye yo mu nkambi yavuze yuko umuntu wewe si aba mu nkambi adashobora kwidegembya nkuko ashake kubera atari mu gihugu cy'amavuko kandi ashake gusohoka mu nkambi bisaba yuko asohoka afite impamvu zimusohora akaba yasavye uruhusa ku bategeka ibinkambi n'iminsi azomara hanze kandi agakurikira amategeko yabariwe
katika kipindi cha mwezi utuseme
muri uku kwezi ntitwakoze ikazi nini cyane ariko burindwi dufata abantu barenga 30 bari mu mabisi turaheza tukabururuca tukaba twara kubabaza impamvu zituma batoroka mu kambi abandi tukabasubizayo abandi tukabatwara mu gasho kubera amakosa bafise hariho nabo dusubiza mu Burundi kubera atari impunzi
zairi warudishwe mahakama wa perekwe mahakamani
Kibondo Kigoma muri Tanzania
James Jovin awenyene arakinuye yadushikiriza rero inkuru mu rurimi rw'igiha ururimi ruri hagufi kirundi na bukebuke y'ikinyarwanda muzeza muramwumva muri kino kiganiro iwanyu mu ntara atubwira amakuru avugwa muri Tanzania na cane cane ahanini ayega impunzi zahungiye muri ayo makambi atandukanye y'abanyarugusu Mutenderi canke n'izindi nka Nduta
And we're spending the bands still a pounce on a dollar. Good life, nothing else but good vibes, good vibes. See me and my guys, see how we fresh up, you know, you know, you know. And I say tonight a little wish and for sure, for sure, for sure, for sure. It's a black bottle thing when we rolling. Whole drug out 'cause we calling. We're chatting with man like they know we. About a week ago, see what's falling. See how the girls and feel up the room. See how the men and switch up the bad man. Bad man one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys, we roll up in a band. All the girls in the car. Looking for a fresh and we're spending the band. Spend a pound on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. We them boys be controlling, controlling. Nothing can stop me balling. I'm putting too much work to be darling.
Mushobora gusubira kumva kino kiganiro n'ibindi kuri radio yacu wezi tatakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Lidiane na hazu ministri ya 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku bw'ijwi rya Amerika mwenge bw'ivyuma Innocent Kimenyi na Engineer Joe bakoze ibikori nka kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi aho muri muragumiza ko umurongo wacu mandanye mutwumviritsa
Muteza matwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku radio yanyu mudukurikira no kuri Facebook VOA radio yacu ni jambo rimwe no kuri internet www.radioyacu.com maze rero mube muretse kugenda uko mukanya gato cyane saa 12 ni cya kiganiro.